ingino 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 kwira jo inzamba
kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Kaze bakunzi ibiganiro bya radio Inzamba muri kwanza Desire Atungimana kuri mikro ni mwanya w'ikiganiro cy'inkino mushikirijwa na Jewe Desire Atungimana muri dufatikanije na Jospin Duwimana muhinga bw'izyuma akabane ariwe ari no kuri kamera kugira abakurikira kuri Facebook bashobora kudukurikira tankomanzi uno munsi rero tubafitiye makuru menshi cyane ajanye cyane cyane mu gwisero kira gihugu intamba mu rugamba kuno musaza birizije roho uhava ufata urugendo werekeza igihugu igihugu cha Mauritania aho bagiye gutana mu mitwe no mugwinserukira igihugu w'ico gihugu turaza kubigaruka ko ahani tuberekana n'indi migwi ya Afrika ingene bizaba byifashe ku munsi tariki 11 n'imwe 15 ikambere kugira ku tariki 17 turaza kubabwira ku idonido tubabwira ku iganwa rya Burundi higanwa rya Bujumbura mu basketball byabandanije turakubitira mu mahanga tubabwiriye hariya mu bihugu bya Buraya ingene naho nyene vyifashe kuko hari inkino zabandanije tutibagiye ko nabo nyene inkino za Ligue des Nations zobandanya kurana amatariki nyene yashinzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira ku isi FIFA ibyo rero ahanini kabiri tugomba tuganire mu kanya sase kwa tuja kwinjira mu kiganiro idonito
ndangamije hejuru hose mbona igicu kirabuye agira ubwoba agira ngo hagiye ku Nino imitura garo yasirana abajeyi nibibondo bose bakanyegera boni bitegwa hamwe n'amashamba bihungabana nakukama
Reka rero nkuko twabiyemereye mu kiganiro cyo kumusa gatanu tuze midoni dojo mu gisero cy'igihugu intamba mu rugamba uza gufata urugendo kuri no munsi isazi birizi joro no bwa mbere rero intamba mu rugamba bagenda n'indege bakodesheje kuko ubundi bahora bipakiza bakajyana n'abandi bapasaje ariko muri kino gihe kubera ikiza cha COVID imuguteza gushika kiri kare abapimwa bagapimwa hanyuma mbere bikanafasha kugira umugisero cy'igihugu ntuhavugura indege yigarukana kugira bahave bacererwa icyo ni gikorwa kizaro cyakozwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi kubona bashobora kwiyumvira kurondera indege bakuri Burundi ikabatwara ikabagarukana kugira baze kuza badacerewe kuko murazi yuko Burundi bwigeze gukina urukino hanyuma umugwi bakina ubatangi Burundi kubera babuze ingene baza bikaba byaratumye nimba ntihenze twakina n'umugwi wa Lesotho ibujumbura ingene byagenze rero nta utavyibagiye gutsindwa n'igihugu cari hafi cari ma kwisi kubera umugwi utigeze witegura wabuze ingene utaha bashika ibice bici sorosoro uno munsi rero Burundi ntibaza kugenda isorosoro bakinyi baza kugira rimwe kandi ikindi gishasha muri byo nuko hatakenda bakinyi 18 huko vyahora haza kugenda bakinyi 25 ibyo byose rafise igituma huko Jiminda Izeye yavyiganiye bamenyesha makuru hari byinshi rero vyahindutse mu gwiserukira gihugu reka mbere n'abakinyi bamwe barahindutse hari abakinyi bashasha bariko baraza mu gihugu na cyane cyane mu bibanza twari dusanganywe mu gwiserukira gihugu ibihengeri bitari bito tugarutse rero tubabwire tubagire ku muriri tubabwire abakinyi 25 baza kugenda mu ndege y'uno munsi bagiye hariya Nouakchott mu gihugu cha Mauritania tukababwira yuko abanyegori batwaye abanyegori batatu hagi witwa Nahimana Jonathan akina mu gihugu cha Tanzania akaba witwa Rukundo Onesime akina muri Message Ngozi na Ndikumana Justin akina mu gihugu cha Kenya abo nabanyegori tujye mu bakinyi b'inyuma hariyo Nsabiyumva Frederic akina muri Afrika y'Epfo Ndizeye Eric akina muri Musongati Hakizimana Issa akina muri Flambeau du Centre Nzeyimana Philippe akina muri Denmark umukenye buzaba bwa kabiri hamagwe mu gwiserukira gihugu kuko mu rukino rwa mbere yakinye yarukinye mu gihugu cha Tanzania ku ruhande rw'iburyo akaba aje gusubirira Karim Nizigimana yamaze gusezera mu giserukira gihugu yewe mukinyi duheruka mu giserukira gihugu yarafise ubushobozi bukomeye cyane akambere yakigenza no mugwi ahashikanye mu giserukira gihugu mu nkino za Afrika ari kigizigenza ubu rero uwo mukinyi umukinyi Nzeyimana Philippe akaba azoba aje mu Burundi bugira kabiri kandi muri Tanzania yaravyifashemo neza arerekana yuko ari umukinyi mwiza cyane hanyuma undi mukinyi yagiye mu bakinyi b'inyuma ni mubona Emery akina muri Musonga TFC mu bantu benshi amwita ku izina rya Kadogo hariho rero umukinyi mushasha yitwa Marco Weimans avuka yamuka akina muri Suède umukinyi nawe nyene aje gukina ku ruhande rw'ibubafu no kuvuga yuko ari nimero 3 ico kibanza mu Burundi cyari kimaze iminsi gihobaho bakibura bakinyi bagikinamwo ugasanga bazanye bandi warugira Christophe Rucho asanzwe ari umukinyi wo hagati mu bisanzwe asanzwe akina muri Portugal mu ugasanga ariko barahendahenda bashirimye mu gasanga ni ibintu bitakomeye cyane ariko umukinyi rero ico ashobora gufasha mu guserukira gihugu no umukinyi akina mu cicero ca mbere kandi nkuko twagiye tubona mu binyamakuru bitandukanye yarakinye no mu migwi y'abakiri bato mu gihugu cy'Ububirigi no kuvuga mu badashika ni imyaka 10 ndi 16 n'amadashika imyaka 19 akina mu gusero cya gihugu w'Ububirigi ari nacho gituma byarinze gusa umugishira mu gifura mu guru mu Burundi byabanje kwandikira FIFA libasaba yuko uwo mukinyi ahindura akugira ntaso gukinira igihugu cy'Ububirigi ahubwo yegukira igihugu cy'u Burundi hanyuma rero uno munsi ikeste FIFA kaba yatanze inyishu ivuga ko uwo mukinyi atantambamye nimwe ashaka gukinira u Burundi abari bo bibaza rero ko atazokina mu rukino rwa Mauritania botekana kuko upapuro rwa ingingo ya FIFA yamaze gusohoka umukinyi akazokinira mu giserukira gihugu w'u Burundi nta gikinire rero ababirigi tubandanije kandi hariho ndi warugira Christophe akina muri Portugal hakaza Ngabo Nziza Blanchard akina mu mugwa Aigle Noir Mugisha Josué Alberto akina muri Musongati usanga Dani Cedric akina muri Message Ngozi Ndayishimiye Yusuf akina muri Turkiya Nzigama Steve akina muri Tanzania ntibazo nkiza Saido akina muri Tanzania Bimenyimana Bonfils Caleb akina mu mugwa Slovakia Berahino Saidi akina muri Belgique Fiston Abdulazak akina muri mu Misiri mu mugwa INPPI ugeze gukina na Libya Dike mu Burundi Ami Cedric akina mu mugwa hariya mu gihugu cha Arabie Saoudite Amis Mohamed umukinyi ntakije kubera yakitswe n'amagara akaba yasubirijwe n'undi mukinyi Amabigirimana Blaise akina muri Tanzania Bigirimana Gael akina muri Ireland Ndikumana Asmani akina muri Aigle Noir na Nshimirimana Jospin na wenyine akina muri Aigle Noir mugiye kuraba rero tukagereranya n'abakinyi bagiye mu gikombe cya Afrika dusanga hari abakinyi benshi bakina mu higanwa ry'u Burundi bagiriwe icyizere naho tutazi ko bazogirirwa icyizere cyo kujya muri 18 cyangwa muri 11 bazobanza mu kibuga kuko tugiye kugereranya urutonde rwa Jimmy Ndayizeye yahawe izi nkino zibiri inyuma yatsindiye Tanzania agasubirira Olivier Niyongeko yari yatwaye Burundi mu gikombe cya Afrika dusanga mu bakinyi 23 Olivier Niyongeko yari yatwaye muri Kane hariya mu gihugu cya Misiri dusanga atamukinye numwe yakina mu Burundi yararimwo abantu bakibaza ati none iryo higanwa ry'u Burundi rimaze iki murumva yuko kwasa no kwerekana yuko mu Burundi atabakinye bahari agereranije n'abandi baje bakura hijya no hino ubu rero siko biri murumva ko arimo bakinye batari bake baba bava muri za Musongati za Message Ngozi bava muri za Aigle Noir nabo bakinye cyane cyane tubona batowe mu bandi abakinye ba Aigle Noir abakinye ba Message Ngozi na Musongati niyo bakinye tubona muri runo rutonde urutonde rero rwatanzwe na Jimmy Ndayizeye umenyereza amukuru ikireho kikaba gituma mbere n'abakinnyi bari mu gihugu hagati bashobora kumva yuko nabo bizewe bagakina bafise ingufu bavuga bati objectif yanje ni umugwiserukira gihugu mu gihe kuri Olivier Niyunge ko wasanga abakinnyi bo mu Burundi arabo gukina za Sekafa gusa kuko wasanga atanu mwegera hamagagwa mu giserukira gihugu iyo baramutse bafashe urugendo iki rero ntawo gisuzugura ni cyiza cyane aziye kumenya yuko ni bibanza bazobironka ariko rero aba bakinyi nabo nyene bashaka kuba banose imyanya kuko murazi kwihiganwa ry'u Rwanda ritaratangwa kugeza ubu atagihindutse shaka gutanga itariki 5 z'ukwezi kwa 12 hari abakinyi rero benshi cyane b'abarundi bakina mu Rwanda batashoboye kuronka karyo ko kujya muri umugiserukira gihugu kuko aha mu Rwanda baha mu Rwanda basanzwe bakina ata ahamugandwa basanzwe bakina ihiganwa ntiriratangura nta mumenyereza rero yofata umukinyi ataratangura higanwa akiri mu mimenyerezo gusa niyo mimenyerezo asanzwe ziriramara ngo muhamagare mu gwiserukira gihugu ngo mushire hamwe n'abakinyi bakina mu higanwa cy'u Burundi bageze ku ndwi ya 10 bariko barakina murumva yuko uba uhisemo nabi ico rero cerekana yuko yaba bakinyi mu Rwanda nabo nyene bahamagawe nta ubizi ko aba bahamagawe mu Burundi bari guhamagagwa ariko kuko turazi ko mu Rwanda harimo bakinyi beza cyane nabo basanzwe bakina mu gwiserukira gihugu mbere abamaze mu gihe kandi bafite ubushobozi atari buke reka turindire burya iyo umumenyereza afite abakinyi benshi batandukanye mu bihugu byinshi bitandukanye bikamugora mbere kuvuga ati hagati ya nakana nakamfate nde biherekana ko uburi kurakomera icyo ciza rero abarundi mu minsi mike ya turizera ko tuzadufisa abakinyi benshi cyane bakina hanze mu cicaro ca mbere kuko tugiye kuraba no kuri no rutonde gusa harimo abakinyi batari bake bakina mu cicaro ca mbere kandi mu bihugu bya Buraya bikerekana yuko ari ikintu ciza tugiye kuraba nk'abakinyi bakina Iburaya mu cicaro ca mbere tukubwira nk'umusore Marco Weimans akina mu cicaro ca mbere muri Suède tukubwira uwundi mukinyi akina mu cicaro ca mbere no Ndayishimiye Yusuf akina muri Turkiya mu cicaro ca mbere hariho Caleb muri Slovakia akina mu cicaro ca mbere Berahino Saidi akina mu cicaro ca mbere muri mu Bubiligi eka ugiye kurabana Abdrazak Fiston akina muri Misiri hari higanwa rikomeye cyane babwira mbere ko ibikombe byose vya Afrika by'uno mwaka by'imigwi yatashe muri Misiri byerekana ko bafite amahiganwa akomeye cyane akaba Amis Mohamed akina mu cicaro ca mbere muri Holland eka akaba Bigirimana Gayera akina mu cicaro ca mbere muri Ireland tutibagiye ko no muri Arabia Saudita ho Cedric Amis akina naho nyene ihiganwa ryabo naho kenshi usanga rigenda nk'abakinyi ariko baratangura gukura ari higanwa risa n'igifashe neza urumva rero tugiye kuraba abakinyi bakina hanze bakina mu cicaro ca mbere birekana ko kazoza ku Burundi ari keza cyane kuko nabakina mu cicaro ca kabiri intambwe bariko baratera ntahandi babirekeza amaso atari mu cicaro ca mbere Murugurukino rero Burundi bujye gukina mu gihugu cha Mauritania tugiye tukinjira mu Idonido umuntu akoze analyse y'ugurukino akaraba ibindi bihugu turi kumwe biraboneka yuko Burundi bufite akazi katoroshe na gatoya reka ndabereke muri kino gihe Maroc umugwi wa Maroc ufite amanota 4 Mauritania ikagira 4 Centrafrique igira 3 Burundi bakagira ubusa nokuvuga yuko Burundi budatsinze urukino ugiye gukina n'umugwi wa Mauritania waronka insinzi hariya muri Nouakchott bizaba bigoye cyane gose ku Burundi ushaka kuronka ikibanza kigira kabiri kuko umugwi wa Mauritania uzomaze kwiza amanota 7 Maroc ntawe ubizi nayo ushaka kuzaba kwiza amanota 7 kandi hazaba hasigaye inkino zitatu mu nkino zitatu bari mu mugwi wa Maroc kandi rero ikintu babwira Maroc yatsindiye u Burundi i Bujumbura umugwi wa Mauritania ukina na Maroc bakinira muri Maroc Mauritania ihakura inota baranganye cyerekana iki cyerekana uko umugwi wa Maroc uwo mugwi wa Mauritania ari umugwi mwiza cyane kandi ni umugwi umaze gutegura ngo umugwi ufite uburyo bwinshi busaba amenyereza beza afite ikintu cyaricyo cyose ugiye kuraba ni umugwi wifashe neza muri kino gihe abantu benshi bahamahirwe cyane kuko ugiye kuraba ni umugwi utunganijwe ku buryo bwa professionnel ariko rero tugiye kuraba abakinyi Burundi bufise muri kino gihe tugiye kuraba abakinyi bwitwaje tukagereranya n'abakinyi bwakinishije mu makina na Centrafrique bongera bakina na Mauritania murantu bwakina na Maroc mu nkino rwa mbere n'urwa kabiri biraboneka ko Burundi hahindutse byinshi umukinyi Saido ntibazonkiza ntiyari muri urwo rukino kandi ntaramwe atemera yuko ari umukinyi mwiza cyane mu Menero Doge ashaka gufasha abagenzi biwe bakitwara neza kuko ni umukinyi yaciye mu migwi itandukanye yakinye mu cicero ca mbere gusibura yaba muri Portugal muri Turkiya muri Holland mu Bufaransa urumva uwo mukinyi ni umukinyi afite experience gufasha abagenzi we uwo mukinyi izo nkino za mbere ntiyazikinye tugiye kuraba hagati umukinyi yitwa Yusuf wakina muri Turkiya mu cicero ca mbere nawe nyene izo nkino ntiyazikinye murumva yuko akarusho gakomeye cyane kuri umukinyi akina mu cicero ca mbere muri Turkiya aje gufasha mu gweserukira gihugu tukaje twongera ko uwo Philip akina muri Denmark siho yarari muri izo nkino za mbere eka nuwo Marco Weimans nawe nyene aje mu rukino rwe rwa mbere avuye mu cicaro ca mbere cha Suède nawe siho yarari kandi bakina umwe kuri gatatu undi kuri kabiri ibanza byaho biho baho bacane hagati naho murumva yuko twaronse umukinyi yitwa Yusuf akomeye cyane eka mbere no babwira ko izo nkino za mbere na Gayere bigira imana muzi ari umukinyi mwiza cyane akina hagati izo nkino za mbere zibiri ntiyazikinye kuko yaragihiga umugwi kugira aje mu mugwi ubu yarawuronse aratekanye azibari mu kibuga nukuvuga yuko ugiye kuraba abakinyi Olivier Niyongeko yakinishije muri yakinishije muri Centrafrique no muri no mu gihugu cha Maroc no muri nokurukira kwa Maroc kwa rwabereye Bujumbura turasanga abakinyi bashika nka batanu batandatu bashasha bazaba muri uwo mugwi batakinye mu mugwi wa Olivier kandi batandatu basumvya abo bandi yari yakinishije ico gihe ibyo byose byerekana iki byerekana ko mu gwiserukira gihugu ushobora gusubira ukinanata ko kukerekana ko ari umugwi ukomeye cyane kuko ugiye kubiraba uno munsi muri nkino za Afrika zarateye imbere Afrika isigaye ifite abakinnyi benshi ba professionnel ariko no Burundi murumva yuko nabo nyene abakinnyi ba professionnel bahari twizere rero yuko muri Mauritania Jimmy Ndayizeye nabo bakinnyi biwe nta citwazo kuko abakinnyi bose arabafite koko kandi abakinnyi babishoboye reka turindire turabe urukino ruzoba tariki 11 tuzorukurikira tuzomenya ibyavuyemo ariko icyo twokwizera icyo twokwizera cyo twokwipfuriza intamba mu rugamba ni insinzi gusa
yamara babwira ati reka mbabwire ntabwo bashamo seko yo mtawabwa natata
Reka rero tugume mu Burundi tuva mu mpira maguru tubabwire basketball kuko harabaye inkino kundi bigira gatandatu umugwi wa New Star waratsinzwe utsindwa na Kerne ku minota 72 umugwi wa Kerne ni utaratsindwa urukino rumwe mu higano wa Bujumbura murumva ko Kerne ishobora kuba yatanguye ka kanyarigabo ka kera muratwe ko Kerne kera ifite imigwi ibiri wari umugwi ukomeye cyane watwara ibikombe atakibazo urunani na go rubandanya rutsindwa no bugwashwe gutsindwa no mugwa muzinga ku minota 57:48 Mutanga United nayo yatsinzwe na Dynamo ku minota 88:43 mu gihe Egre Noir yoyo atacyo yerekanye imbere ya Rezipo uko Rezipo batsinzwe mu mugwi worohewe cyane ku minota 120:32 na muri handbare inkino zarabandanije mu mpera y'inondwi kwari gusozera igice cya mbere cy'iganwa Fazale tukabwira yuko Rumuri yatsinze Golden amanota y'itsindo 35:18 SOS itsindwa na Rukinzo ku bitsindo 29:21 Galaxy mu rukino rwari rukomeye cyane gose na Friends kandi atsinze Galaxy ku manota ku bitsindo 34:33 hanyuma Brothers itsinda Ambassador ku bitsindo 57:22 mu gihe muzinga yatsinze intwari bigoranye cyane ku bitsindo 33:29 izi nkino za handball murumva rero ko ziri mu buryohe bukomeye cyane kuko wumvise muzinga n'intwari ukuntu batsindana basumbanije igitsindo kimwe ukaraba ukuntu umugwi wa Galaxy na Friends team batsindana basumbanije igitsindo kimwe biraboneka ko bagiye kuraba urukino abakunzi cyane cyane bataha umutima urimo kuva mu nda kuko urukino rindaruhera utazi gutsinda ugasanga ku masegonda ya nyuma baguteye igitsindo kimwe urukino ukaza mu filimbi irarurangije benshi rero bagataha n'umubabaro munini ariko rero gutsindwa gutyo onya birababaza cyane rwose gutsindwa agatsindo kamwe wote umutsindwa cumi ukavuga ati nari narushijwe ariko kenshi burya iyo utsindwa agatsindo kamwe konyine ariko kabatandukanije abantu benshi bataha bababaye cyane Reka rero tugaruke muri Afrika tubabwire ko inkino kiretse Burundi buzokera na Mauritania saa 12 ku munsi wa gatatu hari izindi nkino nyinshi zo saa 12 nyene aho gira izo kwakira Chad Senegal ka kina Guinea Bissau umugwi wa Kenya kwakira Comore Cape Verde ka kina umugwi wa Rwanda umugwi wa Libya uzokina na Guinea Equatorial Uganda yakira umugwi wa Sudan yo mu manuko Ghana ikina na Sudan Zambia yakira Botswana Botswana imenyerezwa na Adela Murushige kumenyereza Burundi Congo ikina na Eswatini Cameroon ikina na Mozambique umugwa Gabon wakire Gambia Algeria kina na Zimbabwe hazabari kumusi wakane itariki yichumi na zibiri Burkina Faso yakire Malawi Cote d'Ivoire kina na Madagascar umugwa wa Niger kina na Ethiopia Nigeria yakire Sierra Leone Maroc kina na Republic Centrafricaine Maroc kumusi wagatanu abandi babandi basangi itsinda no Burundi Tunisia kina na Tanzania Afrika yepo ikinena na Sao Tome e Principe, Maria kina na Namibia, Benin ikinena na Lesotho, Misiri kina na Togo, ama Republique Democratique du Congo ikine na Angola. Uko niko rero bizaba byifashe kugera ku munsi wa gatanu izindi nkino ku munsi wa gatandatu abantu bitaka 14 iteka 15 azaba batangwa izindi nkino aho ku kibuga Intwari Burundi buzaba bwakira muri Tanzania. Reka rero dukubitira burayi naho tubabwire ko mu mahiganwa atandukanye habaye inkino umugwi wa Olympique de Marseille watsinze Strasbourg muhiri gitindo kimwe ku busa Bordeaux itindi kwa mihana na Montpellier bibiri ku busa umugwi wa Paris Saint-Germain unyagira Rennes ibitsindo bitatu ku busa umugwi nawo wa Brest watsinze Lille mura ibitsindo bitatu kuri bibiri hanyuma Rennes umugwi wa Lens ukina na Rennes ibitsindo bine kuri bine Lorient itsindira Nantes muhira ibitsindo bibiri ku busa umugwa Nime ukaba watsindiwe muhira bikomeye cyane utsindwa na Angers itsindo bitanu ku busa mu gihe Metz na Dijon zanganije igitsindo kimwe ku kindi hanyuma Nice ikaba yaratsindiwe muhira Patrick Vieira n'abakinyi be batsindiwe mbere y'abakunzi babo itsindo bibiri ku busa na Monaco Lyon nayo itsinda Saint-Étienne itsindo bibiri kuri kimwe mu gihe umugwi wa Lyon wari watangwe gutsindwa igitsinda ariko urabigombora ibitsinda byatsinzwe n'umukinyi witwa Kadewele umurizambe amuka mu gihugu cha Zimbabwe mbere yajava mu kicicaro cha kabiri ariko arerekana yuko no mu kicicaro cha kabiri hari abakinyi beza cyane
izitwenga babatama bira he Kenya abakecu bira he Kenya ndetse n'inzo yasikajaniranya bira kunyotewe mugenzi ntukine
Reka rero tuve mu France tuje muri Espagne naho tubabwira ko umugwi wa Elche wanganije na Celta Vigo kimwe ku kindi Huesca na Ibar banganya kimwe ku kindi Barcelona itsinda Betis Sevilla itsinda bitanu kuri bibiri mu rukino Lionel Messi yaratangwe ku ntebe y'abagombora abantu benshi bakibaza ati kumane we ntaje atangwe gushyira Messi ku ntebe y'abagombora ariko yabwiye abamenyesha makuru ati Messi akina kenshi cyane araruhana we n'umuntu ati cyo gituma nafashe imyaka 45 ku murundi yuko kumuruhurira kugira garuka akomeye koko kandi niko byagenze kuko Messi ibitsindo byose yaramaze gutsinda byari bya penalty ariko mu rugo rukino akaba ari igitsindo yatsinze kitavuye muri penalty mugo na penalty nchabuje ko itsinda ariko iki gihe umugwa wa Barcelona ukaba atakaje umukinyi Ansu Fati umwana akiri muto cyane ariwe mwana ariwe umukinyi yarameze neza gusomba abandi muri Barcelona ugiye kuraba ingene vyifashe Sevilla yatsinze Osasuna igitsindo kimwe ku busa Atletico de Madrid irahira Cadix igitsindo bine ku busa Getafe itsindirwa mihana na Villarreal bitatu kuri kimwe Real Sociedad itsinda Grenade bibiri ku busa Levante yanganije na Deportivo Alaves kimwe ku kindi Valladolid itsinda Athletic Bilbao bibiri kuri kimwe umugwi wagize ibibazo bikomeye cyane n'umugwi wa Real Madrid wagiye kugendera Valence aho Valence yatsinze Real Madrid itsindo bine ku busa bitsindo bine kuri kimwe ibyo bitsindo bine byose harimo penalty zitatu zatsinzwe n'umugabo umwe tukamenyesha kandi ko izo penalty zitatu zose zakozwe n'abadefenseri batatu nyene bakina ngaho nyamuri wa mugwi wa Real aho novuga yuko muri zo penalty harimo ni yakozwe na Sergio Ramos umukinyi rafiti akamaro gakomeye cyane mu misiyo y'umugwa Real Madrid ariko nubwo niko bikiri naho batsinzwe nibaza yuko ayintsinzi itashobora gutuma umugwi wa Real Madrid utabandanya uvyifatamwo neza kuko n'umugwi ufise abakinyi beza cyane ariko rero umumenyereza wewe ashobora kubizira kuko murazi yuko iyo abantu batsinda bose babaha amashi iyo abantu batsindwa naho umumenyereza ni wewe wenyine babiraba Zidane rero muri kino gihe baravuga yuko ashobora kuba ari mu mazi abira kuko no muri Ligue des Champions ntivyifashe neza
Tungane buzokora Munyagi huku agafati jambo Uruyo musi
Mubutaliano sasura yangani jena Udine zubusa kumundi Kagliari itinda Sampdoria bibiri kubusa Benevente itindi wamena Spezia bitatu kubusa Parme yanganyije na Fiorentina busa ku bundi Lazio Roma inganya na Juventus do twire kimwe ku kinde gisindo cha Lazio chaje mu minota ya nyuma y'urukino Genoa itsindirwa muhira na Roma bitatu kuri kimwe Atalanta inganya na Inter do mira kimwe ku kinde Torino inganya na Crotone busa ku bundi Bologna ikabatsindirwa muhira na Napoli kimwe ku busa Mila singanya na Eras Verone itsindo bibiri kubindi twabwira yuko muri rihiganwa umugwa wa Juventus wa ma uri imbere muri kino gihe ugeze mu kibanza cha gatano Mubudagi Werder Bremen na Cologne baranganye igitsindo kimwe ku kindi umugwi wa Wolfsburg utsindirwa muhira na Hertha Berlin bitatu ku busa Rasbig itsinda Fribourg bitatu ku busa Stuttgart inganya na Eintracht Frankfurt bibiri ku busa Union de Berlin yatsinze umugwi wa Amin Belfried bitsindo bitanu ku busa Mayence inganya na Schalke 04 canke Schalke 04 bwana no n'ururimi abantu bakoresha itsindo bibiri kuri bindi umugwi wa Dortmund muhira ukaba watsinzwe na Bayern Munich imeze neza muri no minsi Bayern reka yatsinze Dortmund bitsinze bitatu kuri bibiri kwa rukino ruryoshye cyane aho byabonetse ko mu Budage burya hariyo imigwi myiza ariko Bayern ugiye kuraba ingene imeze muri kino gihe ngira kudatsinda ibitsindo biri kudatsinda ibitsindo byinshi rya umugwi wa Bayern urabizira muri kino gihe no vuga ko ari umugwi uravye mu bihugu vya Buraya uhagaze neza cyane kandi niko yerekwa no gutwara igikombe cya Buraya urabandanya werekana ko ari umugwi mwiza cyane Wolfsburg yatsinze Hoffenheim bibiri kuri kimwe Leverkusen nayo itsinda Mönchengladbach bitsindo bine kuri bitatu byose mwe kabari itsinda indwi aha mu Budage rero nabagwa ko ryo higanwa yinjira mu itsindo byinshi cyane byiye kuraba mu zindi nkino kugiye kuraba bine kuri bitatu bitatu kuri bibiri bitanu ku busa bitanu bine kuri bibiri mu Budage inzira ibitsindo byinshi cyane byerekana ko higanwa ryaho abariraba riba ryohera cyane Tuje mubwongereza naho tubabwire ko mugwa wa Brighton anganije na Burnley busa ku bundi Southampton itsinda Newcastle United bibiri ku busa Everton yatsindiye muhira na Manchester United izindi bitatu kuri kimwe naho Everton itari yabuze gutangura gutsinda Crystal Palace yatsinze Leeds United bitsinda bine kuri kimwe Chelsea yirahira Sheffield United bitsinda bine kuri kimwe Chelsea muri kino gihe no kuyiraba neza no mugwi umeze neza cyane mu nkino kurakintu uravyerekana West Ham yatsinze Fulham kimwe ku busa West Brom Albion yatsindiye muhira na Tottenham gitsinda kimwe ku busa Leicester itsinda Southampton Leicester ni umugwi mwiza cyane gose gisinzo kimwe ku busa Man City na Liverpool kino rwa rurabwe n'abantu benshi cyane ku isi nzima iyo migwi yaranganye igitsindo kimwe ku kindi Liverpool yatanguye gutsinda kuri penalty Man City iragombora na Husas ataheruka no gukina igitsindo kimwe ku kindi De Bruyne akaba ariwe yimye intsinzi Man City kuko penalty yaronse yayitaye hanze ubundi mugwi waraye ubonye ayibwa aboneye ku mugezi ni Arsenal imbere y'abakunzi bayo ku kibuga cyayo yatsinzwe na Aston Villa ibitsindo bitatu ku busa Aston Villa rero nukuza barayira bakayitondera mwibuka ibyakoreye Liverpool mu minsi heze yitsinda ibitsindo nimba ntihenze umunani cyangwa indwi umugwi rero wa Aston Villa ni umugwi uje nabi cyane abantu bakwiye kuza baritondera kuko iyo uramutse ugutangwa igitsindo urakubandanya gushika ugushikanyeyo Eka rero turangirize muri Ligue des Nations iburayi tubabwira yuko naho nyina ari nkino zo muri Ligue des Nations cha gikombe gihuza ibihugu vya Buraya abiri mu matsinda tukabwira ko ku munsi wejo hari nkino nyinshi cyane aho mu gwa Saint Marin uzo kwakira Gibraltar Malta kankira Andor Azerbaijan gakina na Montenegro Chypre izo kwakira Istanbul Lettonia ikine na Île Féroé Ubudage bukine na Ukraine Portugal yakira Ubufaransa rukino zo barakomeye cyane ku munsi wa gatandatu isaha zitatu n'iminota 45 ugo rukino ruzoba rukomeye cyane hagati ya Portugal n'u Bufaransa tubabwira ko rukino rwa mbere banganije kimwe ku kindi ubusise buzokina na buzokwakira Espagne nago nyene rukino rukomeye Suède kine na Croatie naho nyene nta wovuga ngo ntibikemeye mu rukino muri Suède rero bakaba bavuga bati Croatie naho yashite mu gikombe cy'isi yose cy'ikino kino rwa nyuma aturukino barabesha tegeza kubereka ko na Sweden ari igihugu cy'umupira w'amaguru Macedonia d'Inor zo kwakira Estonia umugwi wa Slovakia ukine na Ecos Turkiya kine na n'Uburusiya Georgia kine na Armenia BRC yakira umugwi wa Lithuania Pays de Pays-Bas kine na Bosnie Herzegovina Bulgaria yakire Finland Albanie kine na Kazakhstan pays d'ogar yakire Ireland na imeje kugira muri ntunga ubutaliyano bukine na Polonye rundi rukino rwiza cyane Hungary yakire Serbie Slovakia igendera umugwi wa Slovenia umugwi wa Republic Czech wakire Israel Denmark kine na Iceland Belgique kine n'ubwongereza rundi rukino rukomeye cyane ku munsi w'Imana Autriche kine na Irlande du Nord Amarumani kine na Norvège Moldavie nayo yakire Greece murumva ko ari inkino zikomakomeye cyane nagenda zibahitiramo inkino zikomakomeye mu rukino zo huza ububirigi n'ubwongereza rukino rukomeye cyane rukino zo huza ubutaliyano na Polonye rukino rukomeye nago nyene rukino ruzohuza abafaransa n'aba na Portugal rukino rukomeye eka na Swiss na Espagne izo nkino rero abakunze umupira amaguru nibaza ko bazazikoreka ko zibari inkino nziza cyane kandi zibereye igisho uravye abakinyi bagize iyo migwi Dekera bakunzi bakino kigwanda ndabashimiye cyane ndabifuriza kugumana n'iganiro bya radio Inzamba gateka kawe kuri micro ya Desire Tungimana uhinga bw'ivyuma Jospe Nduwimana
Yingino kuri radio Inzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'Ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, tidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.